mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Abari muri Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva atankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora. Miriwe nshuti bakunzi nikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana ni nahazo. Na makuru agizwe n'ingingo imwe rudende. Urufu rwa perezida wa Burundi Pierre Nkurunziza yitavye Imana ejo kwa mbere. Leta yemeza ko perezida Nkurunziza yazize indwara y'umutima.
Kamboneza mu mugambo CNDD nako mabenyeje abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza. Ikiringo cacu kizorangira umwaka wa 2022. Niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshyigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera umwaka wa 2022.
Iri juri riri mu majwi ya nyuma perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yumvikanye ko agaruka ku vya manda ziwe ziri mu vyo yavuze ko cane haba mu Burundi mu karere no mu makungu. Abagendanye na perezida w'u Burundi ashengeye hasigaye amezi abiri gusa ngo abisikanye ku butegetsi na General Evariste Ndayishimiye bazomwibukira kuki. Bikuru bikuru byaranze ubuzima bwiwe vyo nibihe. Turabigaruka ko mu kanya isase muri ano makuru mushobora no gukurikirana kuri wezi itatu akaburungu radio Truvewa akaburungu com. Leta y'u Burundi yemeje urupfu rwa perezida Pierre Nkurunziza ashengeye amazi imyaka 15 ku butegetsi. Ni urupfu rwatanguye kuvugirwa mu ntamatama ejo ku munsi wa mbere. Mu itangazo leta yashize ahabona yavuze ko perezida Nkurunziza w'imyaka 56 yahitanye n'indwara y'umutima. Gusa abatangaje ano makuru bwa mbere bo bavuga ko azize virusi ya corona. Desire Hatungimana atubwiye ku muriri w'ino nkuru.
Amakuru y'urupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ijwi rya Amerika ryayamenyejo mu masaha ya 12 z'umugoroba ku masaha y'u Burundi, ariko nubwo twari dufise ibyemezo byose tubanza kubangira imbere yo kuyatangaza. Mu itangazo leta y'u Burundi yashize ahabona yemeje iyo nkuru igira iti: turi mu babaro wo kumenyesha abarundi n'amakungu urupfu giturumbuka rwa perezida Nkurunziza yitabye Imana ari ku bitaro bikuru natwe turashoboye vy'ikarusi. Muri iryo tangazo leta y'u Burundi yemeje ko perezida Nkurunziza azize indwara y'umutima. Itangazo ribandanya rigira riti: ku muhungamo wo ku munsi wa gatandatu, ni ukuvuga igenekezo rya gatandatu, yari yamye kurorera urukino rw'amaboko volleyball mu ntara ya Ngozi, niko kumva amerewe nabi ahavajanwa mu bitaro vy'ikarusi mijoro ry'uwa mungu. Muri iryo joro yakomeje yumva amerewe nabi, ariko bidakabije kuko yashobora kuvugana n'abamugwaje. Ibintu byavuye biba bibi ku wa mbere mu gatondo, naho ariko bitari bikabije kuko yashobora kuvugana n'abamugwaje. Ibintu bihava biba bibi ku wa mbere mu gatondo kuko yahavuye yitaba Imana nk'uko itangazo rya leta rivyemeza. Muri iryo tangazo leta yahujije abarundi yongera ishyiraho ikigandaro cy'iminsi indwi guhera uno munsi wa kabiri. Hagati aho leta itangaje iby'indwara y'umutima mu gihe hari amakuru yavuga ko perezida Nkurunziza ashengeye ku myaka 55 yaragwaye umugera wa corona. Kuva tukimenya iby'ugo rupfu ku munsi w'ejo, twarabajije abari mu nzego barimo umuvugizi wa Nkurunziza Jean Claude Ndenza ko aduhakanira amakuru y'ubugwayi bwamuvugwa ko avuga ko avyumvanye twebwe. Niko gukomeza tubaza umuhanuzi we wirinyamitwe uno munsi. Mu butumwa yatunungikiye tuvugana kuri message agira ati: rindira gato, leta irasohora itangazo mu kanya. Iryo tangazo ryasohotse turiko turavugana n'umwe mu bashinga amateka batwemereye ivyayo makuru. Avuga ko bamwe mu bashinga amateka basubijwe inyuma ku munsi weje ibikorwa bitabaye. Nkurunziza yitavye Imana mu gihe umutambukanyi wiwe akiri kwivuriza umugera wa corona i Nairobi muri Kenya. Amakuru nayo dukura mu bitaro vy'Ingozi amenyesha ko n'umuvyeyi wa perezida Nkurunziza mama wiwe agwariye mu bitaro vya Ngozi mu cumba nimero 5. Umuhanuzi wa Petero Nkurunziza w'irinyamitwe abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter uyu munsi kuwa kabiri yanditse ubutumwa bugabisha muri rusange ku makuru yise ayo mu ibarabara. Muri ubwo butumwa Nyamitwe yagize ati muragabe mwima amatwi ibiriko biravugwa mu ibarabara ku Burundi. Turi igihugu kirangwamwo intwari z'abagabo n'abafasoni bize kurengera intamba myizose kwifashishije iragi rya president Nkurunziza. Nkurunziza yashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2005 akaba yakomoka mu gambwe CNDD FDD na wavuye mu muhari wagwanya leta y'u Burundi. Umuhari yinjiyemo mu mwaka wa 1995 aho yaravuye muri kaminuza y'u Burundi aho yigisha mu gisata cyo kwinonora imitsi. Ashengiye mu gihe kuwa 20 kwezi kwa gatanu hatowe umusubirizi wiwe ariwe Evariste Ndayishimiye azimikwa igenekezo rya 20 kwezi k'8. Ariko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ryo mu mwaka wa 2008 mu ngingo yaryo y'ijana 21 mu gace ka kabiri imenyesha ko iyo umukuru w'igihugu yitavye Imana aca barasubirirwa n'umukuru w'inama nshinga mateka. Nkurunziza akaba aseze isi y'abazima asize umufasoni n'abana batanu.
None ga Desire bamwe mu bamenye perezida Pierre Nkurunziza vya hagufi na hagufi bavuga iki ku vyamuranze? Mugenzi wacu Edi Gwema amaze kuganira na Gervais Rusikiri yabaye icegera ca kabiri ca perezida Nkurunziza kuva mu 2010 kugera mu 2015. Gervais Rusikiri ari mu nararibonye za CNDD-FDD zafashe ya mbere mu kwiyamiriza manda ya Nkurunziza mu 2015.
Urupfu ni kintu kibabaje unataraje uwo rushikiye numubabaro ku Barundi babuze umukuru w'igihugu kandi bitwereka yuko umuntu wese ahari urupfu ntiruraba icyari. Nuvuga yuko n'urupfu rurimwo icigwa cy'uko abantu bose bangana imbere y'urupfu.
Bwana Rufikiri wakoranye na nyakwigendera Pierre Nkurunziza kuva mwaka wa 2010 kugeza mwaka wa 2015 ibyo ari byo byose nk'abantu bakorana nk'abantu muri rusange hari ibyo mutaje kumvikana ariko mu bijyanye n'imikorere n'umuntu ku giti cye mwabanye gute?
Twarakoranye ibintu bitari bike kandi byafashije igihugu cy'u Burundi kugira intambwe imbere muri bimwe bimwe byashoboye kurangurwa mu gihe nari n'abahuri mu nama nkenguzamateka cyangwa igihe nari cegera cy'umukuru w'igihugu. Hariho byinshi rero byashoboye gukorwa bitunganiriza igihugu cy'u Burundi. Nyuma kandi noneho ni igihugu cyariko kirava mu ntambara. Umuntu agereranije ibihe twarimwo kuva mu mwaka wa 2005 mu mwaka wa 2015 byari ibihe biteye imbere cyane ugereranije n'ibihe ubundi bwari bwaciyemo by'intambara. Iyo yari intambwe ni ingorane zaragiye kuba n'ibyo muri iki kiringo cya gatatu. Mugabo ibyo nzi neza n'ibyo twakoranye mu bihe byiza kandi byarafashije igihugu. Uko twatanguye dukorana mu mwaka wa 2005 nabona yuko yari afise inguvu n'ishaka ry'uko Burundi bwoba Burundi butanye n'Uburundi tuvuyemo ari naho hashoboye gukorwa bitari bike kugira ngo turabe yuko twosezerana n'akahise kagiye karanga Uburundi kabi. Hama mu buzima bw'umuntu aragira ibimubangukira n'ibimugora. Hariho ku ntwaro byose ntibyagiye bibade, hariho ibyagiye biragorana mu bisata byose nk'ubutunzi bw'igihugu ntibwagenze nk'uko twari twifuza ko bwogenda mugabo bimwe ntibyaba bipfuye kuri we. Ariko hariho n'ibindi kumurevye bitagenze neza. Dufatiye nkingene kumuritunganya igihugu, hariho abataryubahiriza ngo baritunganye neza. Ibyo ni bimwe mu byagiye biranga intwaro.
Bwana Gervais Rufyikiri, mu gusoza, Perezida Nkurunziza apfuye adatanze ubutegetsi ku wamusimbuye ariwe General Evariste Ndayishimiye, byagombaga kuba ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 8. Nk'ubutumwa ku Barundi n'abandi bategetsi bagiye gusubira mu mwanya yari arimo n'ubuhe?
Ikintu cya mbere nifuza ubone ni uko Burundi butosubira mu ndyane nk'izo twahitiyemo zihitana abantu benshi abagwana n'abatagwana hari ntambara murabona habamarira menshi ico yuko navuze ntangura urupfu rwiwe ahubwo abantu babona ko umwe wese ateza kubaha mugenzi we ntihagire basubira gukwegera abandi bantu mu ndyane kuko impera n'imperuka twese inzira n'imwe amategeko y'igihugu arategeka ingene inzego zibandanya n'iyo wazirongora agize ibimugora canke akitaba Imana ico rero kwipfuriza bazobanaye barongora Burundi no gutunganiriza bose na cyane cyane bakore ku buryo abarundi biyumvamo igihugu cyabo bakumva ko batekaniwe mu gihugu cyabo bagatunganirizwa no bwakaba ubutungane bungana kuri bose abarundi bose bagafatwa bakurikijwe amategeko bakubahirizwa nico nyamukuru hama ibindi na byose bizaheza bigakurikira iby'ubutunzi ndongozi h'ubutunzi abantu ndongozi ishyiraho ibituma umuntu ashobora kwitunganya wenyine akitungana ibyo byiwe ndahubwo akaba ari watunga igihugu
bwana Gervais Rufyikiri wabaye vice president wa kabiri w'igihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'2010 kugeza mu mwaka w'2015 nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Yego urakoze rwose.
N'abanyepolitike bari mu gihugu cy'u Burundi bagize ico bavuga ku rupfu rwa president Pierre Nkurunziza. Ambassadeur Isidore Mbayahaga wo mu gambwe Uprona we yaganiriye na Frederic Nkundikije.
Nyakubahwa Ambassador Isidore Mbayahaga muri mu Burundi mwegereye n'abategetsi mu Burundi hari amakuru waheje kudushikira avuga ko nyakubahwa nyakwigendera perezida wa Burundi Pierre Nkurunziza itabye Umuremyi mwebwe ku giti cyanyu cy'u Burundi akunda igihugu akunda amahoro iyo nkuru mwayakiriye gute
nyakubahwa Frederic mwakoze kutubaza ibyo bintu natwe turabibonye turabyumvise ko ubugira leta yagiye kubishikirizwa twabyumvise kuva kare bivugwa nk'ibihuha ntitwari tuzi yuko ari byo gabo ni inkuru wumva ibabaje inkuru y'incamugongo ko kubura umubyeyi Nkurunziza yagoye yari arengeye kuri by'umukuru w'igihugu ko yasa n'uko yari yarabaye umubyeyi w'abarundi bose twamuyumvamo nk'umubyeyi ariko hari tumaze iminsi tumubona akomeye ayaga n'abantu aremesha ibikorane atwigisha gusenga iyo twabyumvise urumva nta kirekire numva nabikubwira ko mugabo abarundi bose turababaye turagandaye dusa n'uko igihuri twurukiye nk'uko biragoye kwakira biragoye kwakira tunababwira mugabo turashimya leta kuko yabifashe neza ifata ubuminwe iradutwamesha yego hatubwiye nyine ngo twifata ngo nakubesha ibintu turababaye
umutekano wifashe gute muri iki gihe abarundi nta benshi baguye mu gahundwe nk'uko mubivuze umutekano wifashe gute muri iki gihe
umutekano wifashe neza umutekano n'amahoro abarundi bari bamaze kuba umuryango umwe nta kintu cyo ngabanya umutekano cyangwa ngo umuntu ngo arabe n'abundi kubera ibyo kuko twese turabuze tubuze umubyeyi twakunda abarundi baratekanye n'amahoro impande zose tumva ku mutekano hari kandi leta yabifashe uminwe nibaza inzego z'umutekano zose nibaza noneho atanu nta kitabungabunga abantu bake kuko twahungabanya imitima gusa ariko ibyo nibaza yuko naho mwasi iyo ugomba kubyikikamo adashobora guhungabanya abarundi bamukundira
nk'uko bitekanijwe umutegetsi yatowe n'abarundi General Evariste Ndayishimiye azoshikira ubutegetsi mu kwezi k'umunani tariki 20 imbere yaho mwibaza ko hokorwa iki
jewe ubu nyene nibaza yuko ataco nohava ndabaronka yakinyije kuri icyo kibazo kuko amategeko ahari arasomoye kandi abarundi n'abantu bamaze gukura mu by'intwano bya demokarasi nibaza yuko ababijejwe bazoheza bakamenya ibikurikira ingene byogenda kugira nkuko mwari mubivuze igihugu ntigihungabane ahubwo igihugu ciyubake na gose kuko yari umubyeyi yari kiremesha kandi iragi yari yaraza abantu nuko yigisha abantu guhagarara nk'umuntu umwe bakarwaniza umwansi hamwe hanyuma ibibazo bike ibibazo yuko igihugu kirimo abagabo nta kibazo bagaheza bamenye ingaruka babyifatamo.
Ambassador Isidore Mbayihaga, ndabashimiye cyane rwose ku kajya mutoye muri iki gihe cy'umubaro udasanzwe.
Murakoze namwe kuturemesha, murakoze numva n'ubufite amahoro.
Murakoze cyane.
None Perezida Pierre Nkurunziza ni umuntu ki muri make. Bagenzi bacu Etienne Karekezi na Eloge Wirika neza baradusubiza muri kahise kiwe kuva akibona izuba mu ntara ya Ngozi kugera ashengere ari Karusi hegeranye na Ngozi yavukiyemo.
Eloge, tumaze kumva iyo nkuru ko Perezida wa Burundi Pierre Nkurunziza atabarutse, muri make watubwira yari muntu ki kugeza kuri uyu munsi yari Perezida wa Burundi?
Burundi yatabarutse umunsi wa Nkurunziza yo kwije imyaka 56 mu kwezi kwa 12 uwo mwaka yari yavukiye mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Hanyuma Perezida Pierre Nkurunziza amateka yiwe uwo bavuga ni uko mu mwaka w'1995 imyaka 2 gusa nyuma yaho umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yiciwe yatowe n'abanyagihugu mu buryo bw'intwaro rusange cyangwa demokarasi mu bice bimwe Nkurunziza yavuye ajya gukurikira abandi bari bakoze umugwi w'abarwanyi witwa FDD. Icyo gihe umugwi w'abarwanyi ukaba wari wakozwe ahanini n'ubwoko bw'abahutu igitsina cyari kuba cyari kibiziwe n'ubwoko bw'abatutsi. Nkurunziza mbere yagiye acitse ku icumu icyo gihe kuko hari abanyeshuri benshi muri kaminuza bishwe icyo gihe kuri kaminuza y'u Burundi. Mwaka w'1996 yaciriwe rubanza rwo gupfa n'ubutegetsi bw'icyo gihe kuko byavugwa ko amarombe yari yatezwe mu gisagara cya Bujumbura ano bisanzwe cyahagahitana abantu batari bake ariwe yoba yatumye ayo marombe ategwa cyangwa yabigizemo uruhara kugira ngo ayo marombe ategwe mu gisagara cya Bujumbura. Mu mwaka w'2001 Nkurunziza yahavuye ajya ku isonga rya FDD. Hanyuma mu nyuma na kabiri habaye gutinya amasezerano yitwa Accord de Cessez-le-feu mu Gifaransa yo guhagarika intambara, ariko icyo gihe naho Nkurunziza yatumye amasezerano hagati yawe na Pierre Buyoya icyo gihe akaba yatumye Arusha. Ingwano zo ku rubuga zarakomeje hagati ya FDD hamwe n'igisirikare cy'u Burundi. Tubibutse kandi ko mu mwaka w'2000 amasezerano yari yabaye yo guhagarika intambara cyangwa y'amahoro y'Arusha umuhanzi FDD w'icyo gihe wowo utari wayagiyemo. Hanyuma mu mwaka w'2003 Inkundi Zahabu yatumye ayandi masezerano, hakaba habaye ugabura ibiti bya politike akaba yatumanye na Perezida Domitian Ndayizeye. Nyuma rero niho Nkurunziza yahavuye aza araba minisitiri w'eta aba umushikiranganji ajejwe kurwanya intwaro ibereye nako. Hanyuma rero mu mwaka w'2005 Pierre Nkurunziza aza gutorwa nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Icyo gihe akaba yatowe n'abashingamateka hamwe n'abakemuzamateka biciye ku banyagihugu bari baratoye.
Mbese icyo gihe Eloge, nta guciye mu ijambo kuva uwo mwaka nibwo Perezida Nkurunziza watabarutse aribwo agiye hanini cyane ku rubuga rwa politiki ari Perezida w'u Burundi. Bamwe bavuga ko nibwo yaratangiye manda ya Perezida w'igihugu, hari n'abavuga ko iyo manda itakurikiriwe cyangwa se itabazwe muri za manda zibarwa hakurikijwe amategeko y'u Burundi ateye. Kuva icyo gihe kugeza ubu ni imyaka 15 ishize Eloge, nsubiye inyuma gato y'ubwo yatangiye manda ya mbere cyangwa se manda yatowemo n'abadepite itari yemewe mu mwaka w'2010 yongera gutorwa ku mwanya wa Perezida w'igihugu. 2015 yongera gutorerwa kuyobora Perezida w'u Burundi. Icyo gihe ariko nibwo hafi amateka y'u Burundi yabaye nk'ahinduka, kubera ko nibwo igihugu cyaguye mu rwuka rwa politiki rudasanzwe, haba ubwicanyi, abantu barahunga, Abarundi barahunga benshi, abanyapolitiki barahunga, kugeza n'ubu cyari ikibazo. Tubwire gato, 2015 yabaye ihindura amateka y'u Burundi, ikinini cyane we wumva wibuka cyane cyatumye twavuga ko ari intandaro y'amateka Burundi yahindutse, bishobora kuba bituma n'ikibazo kizangaha, watubwiramo iki?
2015 gituma twavuga yuko amateka y'u Burundi yakiriye kwandikwa cyangwa kandi akanahinduka nuko Perezida Pierre Nkurunziza yahagaze aravuga ati iki kiringo sinshobora kukirekura nubwo hari abantu bakomeye twibukanye Etienne Karekezi yuko icyo gihe mu mwaka w'2015 umukuru w'inama nshingamateka iyo ntabyo hanyuma yari abantu bakomeye umugambo CNDD-FDD yagiyeho witwite abakondera ni ukuvuga abantu bakemeza ikindi kiringo cya Perezida Nkurunziza bamwe bita icya gatatu abandi bakacyita icya kabiri nk'uko mwariko mwabivuga kuko batabihuriza ko icyegera cyiwe cya kabiri Gervais Rufyikiri akaba abageze kuba n'umukuru w'inama inkunguzamateka y'u Burundi nawe uri icyo gihe yakurikiye ako kabwi kahaguye katisha gukomeje nawe kavuga yuko ikiringo ataracyemerewe hariho uwatwara urwego rw'abakenyi ya Ruganda ni kuvuga abakenyezi b'umugambo CNDD-FDD nawe nyine gutyo hariho umuvugizi w'umugambo CNDD-FDD Onezine Nduwimana nawe nyine gutyo hakaba n'uwahoze atwara umugambo CNDD-FDD Jean-Mingue Ndakumana nawe nyine gutyo n'abandi bakomeye cyane banyuranye batonze ibyo twita abakadre cyangwa abakadre bo mu mugambwe nabo nyine bari banse kwifatanya nawe muri iki kiringo ariko Perezida Nkurunziza mu magambo ndabona icyo gihe yavuze ati abo bose bazoseka igihome iruhande yaba rero haca haza ibigambo bishitavuga rimwe n'ubutegetsi hakaza amashyirahamwe yigenga yahamagariye abantu kujya mu ibarabara kugira ngo barwanye icyo kiringo bavuga bati twoba dusuzugurisa ibyo abarundi bumvikanye barusha twoba tubitaye mu mazi uwo mwaka rero niyo twavuga tuti amateka y'u Burundi yatumye kuvugwa cyane yandika ukundi kuko Perezida Nkurunziza yarahagaze icyo yari yavuze gusa ariko ndakibutse yari yavuze ati iyi manda y'indeke jyewe sinzosubira kugora abantu nta muntu azosubira kumva byo ndiko garumbere y'iyi manda kuko yarengeza hamwe n'abagashyigikiye icyo kiringo cyiwe yuko iyi manda atari iya gatatu ahubwo ari iya kabiri ni nabwo yagarutse ko mu mwaka w'2018 igihe hariko igihe yashyikiriza ibyiza nshinga bishaka by'abarundi byatumiwemo naho yagarutse akavuga ati bimwe navuga sinzobyivuguruza ko sinzibitoza imbere byanatunguye abantu benshi abenshi ntibibaza yuko Perezida Nkurunziza atabyitoza kugeza aho muri amatora aherutse ku wa 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka y'umukuru w'igihugu Perezida Nkurunziza bibonekeye yuko yashyize umugambi wiwe utamushyize imbere ugashyira imbere Evariste Ndayishimiye benshi bavuga nka Samuragwa wa Perezida Pierre Nkurunziza.
Eloge rero yego komeza
ikicyo kongera ko ruko kugira mwaka harabaye ingendo z'abategetsi bakomeye bara kugoga kwa Afrika kugezwa no kuri Ban Ki-moon icyo gihe yatwara ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abagize urwego rw'inama igezwe umutekano ku isi ibyo twita Conseil de sécurité de l'ONU
ndabyibuka
bakiriye mbere n'igitego ariko abo bose baravuganye yabwira ati ibyo navuze ni ibyo nta mishyikirano nawe tutavuga rumwe imanga ikwiye kugeza ku itwara.
None Eloge, mu gusoza gato birumvikana ko tutabashije kuvuga byose nk'uko twari twabiteganije kubera ko tubifatanye ku munota wa nyuma. Perezida Pierre Nkurunziza atabarutse yitabye Imana, inama nshingamateka Burundi yaramwemeje nk'aho ariwe imboneza y'amaho. Ingingo iyo nama yafashe nyuma y'uko ishyaka umugambwe CNDD-FDD nawe yaramwemeje ko ari imboneza y'amaho y'u Burundi. Usubije amaso inyuma ukareba neza Burundi uko ubuzi, twavuga ko Perezida Nkurunziza mu bijyanye n'imibereho y'abaturage, mu bijyanye n'igihugu gihagaze ubu ngubu, asize Burundi uhagaze bute? Iragi rye, umurage we ku Burundi twawuvugaho iki?
Umurage wa Perezida Nkurunziza n'ibyari bitavuga mu cyongereza ni controversial kuko abamukunda baravuga bati Perezida Nkurunziza nta muntu yari bwa perezida nkawe yatumije ikiro cy'igihugu mbere nacyo gihugu cya mbere Burundi byikuye no muri wa nama na muri wa sena ari mpuzamakungu nta na bya sosiyete bavuga bati nta gihugu na kimwe cyari bwubahuke ngo cyikure muri rya sentare kandi nk'uko Perezida Nkurunziza cyo cy'abantu bose bahuriza ko niwe mukuru w'igihugu wa mbere rero bagira ngo baragenduye imicumba yose y'u Burundi yinjira no mu nzu z'abakene bakanatangira ugifungurwa ariko ku bijyanye n'icyo kugira Abarundi bamwe bavuga bati ni igitangaza kuko baba baramugize kuzoba imbonezo y'amaho mu bijyanye n'ubukunda igihugu abandi bavuga ko imbonezo y'amaho mu Rwanda CNDD-FDD kandi niwe asanzwe anakuye urwego rw'abashingantare ndetse n'ibindi bintu cyangwa n'abandi. Icyo navuga ni uko ibazi asize ibintu bakunda bose abo mu bwoko bwose abo mu mugambwe wiwe n'abatavuga rimwe nawe. Icyo nicyo kintu umuntu yavuga, bamwe bavuga ati yasize igihugu gikenye cyataraguritse impunzi ziri hanze, abandi bakavuga bati iki gihugu yagihaye iteka mu makungu u Burundi burisubizwa umutamana ku buryo butagira ubwoba no kurungika n'abakozi b'igitaka cyangwa akazi na muntu ba ONU cyangwa uko byawe mu minsi iheze abakozi b'ishyirahamwe mpuzamakungu rigenzwe amagara y'abantu ONU. Nuko twavuga tuti kuko bavuga mu Cyongereza yuko atize amateka ari conservation,
amateka atavugwaho rumwe birumvikana. Icyo abantu n'isi bazahurizaho cyane cyane abarundi n'abatuye akarere bazahurizaho nuko abaye perezida wundi mu karere ubashije gukoresha amatora agasimburwa hakoreshejwe amatora ahuriyeho n'amashyaka atandukanye. Ubu Burundi bufite perezida watowe mushya ni Evariste Ndayishimiye uzarahira nk'uko biteganyijwe n'amategeko tariki ya 20 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka. Twizera ko byose bizagenda neza nk'uko biteganijwe n'amategeko, akazarahira icyo gihe akazaba perezida uzasimbura perezida Pierre Nkurunziza watabarutse. Yari umuyobozi w'ishyaka CNDD-FDD, yari perezida w'u Burundi, ni nawe wari waremejwe n'inteko ishinga amategeko kuba imboneza y'amaho y'igihugu. None Eloge, mbere yuko nkurekura gatoya, mu gihe nk'iki perezida w'u Burundi atabarutse yitabye Imana mu buryo butunguranye, ubutegetsi busigana nari mu ninde usigana ubutegetsi bw'igihugu maboko muri make cyane?
Mu busanzwe ubutegetsi buca butegeza gusiganwa n'umukuru w'inama nk'ishinga amateka, ariko nibaza nko muri amasaha y'umwanya wa mbere yuko icyo bita izatora ku hanze byibagira fatwa n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Ariko rero aho ubu bintu bigoroye ni uko bavuga bati perezida apfuye, ariko ubu urabona hari n'uwatowe. Naho rero ibintu ngira ngo nk'abanyamategeko bajya kwita constitutionaliste bazoheza bakadusigurira uko ibintu zoheza bikagenda, kuko urabona muri kino gihe perezida Nkurunziza niko aratabarutse, mugabo atabarutse hari uwundi kujya mu Bufaransa bavuga bati ni perezida sortant cyangwa mu Cyongereza ati outgoing president. We urabona n'ubundi yacarahereza mu minsi za General Evariste Ndayishimiye. Burundi burera ikibazo ahubwo nibaza ko abavuga umutekano bahise bakabisigura, kuko urabona igihe ko byanze mbona ngo nta mukuru w'inama nshingamateka yoheza ngo yimikize ku wundi mukuru w'igihugu amaze kwemezwa niwe ashaka na Sentare yubahirije ibyivugwa nshingiro. Erega burundi ubu Evariste Ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu, ubundi ni ukuvuga ko yari karagenda hasigaye ko amuhereza tubirabye yuko twabivuga.
Ni ukuvuga ko kuri ubu mbese igihugu kiri mu cyeragati ku bijyanye n'amategeko na politiki. Eloge, twakomeje gushaka impuguke mu by'amategeko zisobanura uko bishobora kuba byagenda muri iki gihe cy'inzibacyuho. Turizera ko mu biganiro byacu bitaha tuza kubona abanyamategeko bakadusobanurira uko iki cyuho kigomba kuba cyakoreshwa mu Burundi. Eloge, ndagushimiye, turakomeza mu biganiro byacu bitaha. Ndagushimiye cyane wakoze ku bisobanuro uduhaye ku bijyanye na perezida watabarutse mu Burundi, Petero Nkurunziza. Komera cyane.
Murakoze namwe cyane karekezi, kandi nihanganisha Abarundi bose kuko tubuze Abarundi nawe utamuhuriza.
Ndagushimiye Eloge nawe.
Barakoze bagenzi bacu badufashe gutororokanya no makuru ya kino gice cya mbere mwari mwumvise gishimikiye ahanini ku rupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Nacho gituma mutashobe kumva amakuru avugwa ijya nino ku isi kandi tubisobanuye ko ari nk'amwe namwe mwa mufise ico muvuga kuri runo rupfu mushaka kutwandikira kuri radio yacu @gmail.com. Nino ngaha dusozereye ano makuru yo kuri uno mugoroba mumvise ahanini yarashimikiye ku rupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yitabye Imana ejo kuwa mbere afise imyaka 56. Leta y'u Burundi ivuga ko yahitanywe n'indwara y'umutima mu gihe hari abari bavuze ko yahitanywe na virusi ya corona. Perezida w'u Burundi ashengeye ku myaka 56 irimo 15 yamaze ku butegetsi. Ano makuru y'uno mugoroba yarahagarikiwe na Etienne Karekezi yegeranije na Fatima Alimasi Kalala. Kuri mikro mari kumwe na Diana Ninahazo. Ku izina rya bagenzi banje ndabikebanure ndabifuriza kuranirwa mu byo murimo byose.
Mwana araba baye na kugiri.